Murakumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, radio ijwi rya America ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza mu kanya turavuga makuru.
Abantu bashika 129,000 bahitanywe na malaria mu mwaka uheze w'2016, bakaba bagizwe ahanini n'abana bafise imyaka iri munsi y'itanu.
Uyu ni Minisitiri w'Ubuzima w'u Burundi Josiane Nijimbere ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria, umunsi no mu Rwanda bazirikanye, ariko ho mu gihe mu Burundi malaria ari icyorezo, mu Rwanda ho leta ikavuga ko malaria igabanuka ndetse ko yavuyeho 50%. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Imbere y'aya makuru ariko turi kumwe na Fidele Niyongabo arabagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi. Fidele wiriwe?
Wiriwe Thomas.
Inkiko ingingo z'ingenzi z'aya makuru yo hirya no hino wadutegure n'izihe?
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibutse umunsi w'ikibutso cy'ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi mu ijambo yashikirije uno munsi ku wa kabiri mu nyubako y'ikibutso cy'ihonyabwoko ry'Abayahudi i Washington DC. Korea ya ruguru yahimbaje uno munsi ku wa kabiri imyaka 85 irangiye icyo gihugu gishyizeho igisirikare cyayo. Abantu 20 benshi muri baba fasoni bapfuye igihe ubwato bw'ibiti barimwo bwibira mu gice cegereye ibahari cyo hagati mu gihugu cya Senegal kigendegwa cyane n'ingenzi. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye turagaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duherere ku makuru havuga hirya no hino. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibutse umunsi w'ikibutso cy'ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi mu ijambo yashikirije uno munsi ku wa kabiri mu nyubako y'ikibutso cy'ihonyabwoko ry'Abayahudi i Washington DC. Mu ijambo yashikirije, Perezida Trump yatangaje ko abantu bakwiye gukura icigwa ku ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi kubera ububisha nk'ubwo butosubira kuba. Yibukije kwihonyabwoko ry'Abayahudi ryakozwe n'abanazi hamwe nabo bakorana ryari rigenewe guhonya ubwoko bw'Abayahudi. Yateye akama makungu kwibuka abahitanywe n'ihonyabwoko ry'Abayahudi, kwibuka ubuzima bwabo no guhimbaza insinzi y'amakungu kububisha. Perezida Trump yatangaje ko gukura ivyigwa mu ihonyabwoko ry'Abayahudi vyerekana akamaro ko kuguma abantu bari magabo ku vyimviro vy'ugwango. Igihugu ca Korea ya ruguru cahimbaje uno munsi wa kabiri imyaka 85 irangiye gishyizeho igisirikare cyayo. Ibirori byaranzwe n'imyerekano n'imyemenyerezo ya gisirikare yakoresheje insoro z'ukuri mu gisagara kiri mu kivuko cya Monsan, aho ni mu buseruko bw'igihugu. Ibyo byatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Korea ya ruguru. Bamwe mu bitegereza ibintu bari biteze ko Korea ya ruguru ihimbaza imyaka 85 ishyizeho igisirikare cyayo mu kugerageza ibigwanisha uruhonyanganda cyangwa misile inshuro igiri ya gatandatu. Yamara ivyo ntivyabaye ku muhiga mu wuno munsi kwa kabiri. Ibirori byo guhimbaza imyaka 85 irangiye Korea ya ruguru ishyizeho igisirikare cyayo yahuriranye no gushika muri Korea y'Epfo kwa Suman ikoresha ubuhinga bwa nuclear y'Abanyamerika USS Michigan. Iyo Suman yifatanije n'igisirikare kirwanira mu mazi cy'Ubuyapani na Korea y'Epfo mu myimenyerezo ya gisirikare mu mazi y'ibahari yo mu burengero bw'ikigobe cya Korea. Bitegekanijwe ko iyo myimenyerezo ya gisirikare ibandanya gushika ejo ku munsi wa gatatu. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye kwiyemeza uno munsi wa kabiri ko azokubaka uruhome ku rubibe n'igihugu cya Mexique kugira zibire abarondera kuza kugerera ku butaka bwa Amerika mu buryo budaciye mu mategeko. Ivyo naho yerekanye ko yifuza kuba arahesheje mu rugamba rwo kuronka amafaranga jejwe kuba kugura uruhome gushika mu mpera z'umwaka kugira ntibitume leta yugara ibiro byayo byose muri indwi. Perezida Trump yatangaje ko azorindira gushika mu kwezi kw'icenda ku vyerekeye amafaranga azokoreshwa mu kubaka uruhome hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique. Bamwe mu bakurikirana ibintu bavuga ko urwo ruhome rushobora kuzotwara amafaranga arenga imiliyaridi 20 y'amadolari y'Abanyamerika. abademokrate bakiye neza ingingo ya president Trump yo guhesha kubijanye no gusaba amafaranga yo kubaka uruhome hagati ya Amerika na Mexico mu biganiro vyerekeye amafaranga leta izokoresha biriko biraba muri iki gihe. Muri Afrika abantu 20 benshi muri bo abapfasoni bapfuye igihe ubwato bw'ibiti barimwo bwibira mu gice cegereye ibahari co hagati mu gihugu ca Senegal kigendegwa cane n'ingenzi. Iyo mpanuka yabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere kwizinga riri mu buraruko bw'igihugu ca Gambia. Ubwato bwagize iyo mpanuka bwarimwo abantu 72. Uretse abantu babiri abari muri ubwo bwato bose bari abapfasoni, ibiziga by'abantu 20 nivyo vyatowe. Irengero ry'ubundi muntu umwe naryo rikaba ritazwi mu gihe abandi bantu 51 batabawe. Ubwo bwato bwagiziriye impanuka ku izinga ryitwa Betenti rigendegwa cyane n'ingenzi icatumye impanuka iba nticamenyekanye buno nyene. Ikinyamakuru L'Observateur kivuga ko ubwato bwagize isanganya bivuye ku miyaga ikomeye, mu gihe ibindi binyamakuru byatangaje ko bwibiye kubera bwarimwo abantu murengera. Amakuru yo hirya no hino kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Igihugu cya Turikiya cagize ibitero by'indege z'ingwano mu gitondo cyo n'umunsi wa kabiri kubagwanya ubutegetsi b'abakurde mu buraruko bw'igihugu cya Iraq no mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Siriya. Itangazo ry'igisirikare cya Turikiya ryamenyesheje ko ibyo bitero byari bigenewe gutuma abagwanya ubutegetsi badashobora kwinjira ku butaka bwa Turikiya hamwe n'ibigwanisho n'amabombe. Abategetsi b'igihugu cya Turikiya bagabishije ko bagwanya ubutegetsi bo mu mugwi waziririjwe Kurdistan Workers Party mu mfunyapfunyo PKK bariko bakoresha uburaruko bwa Iraq n'uburaruko ubushira ubuseruko bwa Siriya nk'ubuhungiro bwabo.
Federe niyo gaproposo kuri amakuru yo hirya no hino ku isi mukanya urongera utwibutse ingingo z'ingenzi zayo. Hagati aho nshuti zacu murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, maze rero usibye ku maradio yanyu mushobora no kujya ubu ngubu kuri rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook voa radio yacu naho mwahadusanga. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Isi yose uyu munsi yazirikanye umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria. Malaria ni icyorezo mu Burundi. Leta y'u Burundi irahamya ko abantu barenga 400,000 bahitanywe na malaria mu mwaka ushize w'2016. Evariste Nzikobanyanka aratubwira iyi nkuru.
Icho gitigiri cy'abahitanywe n'ikiza cha malaria mu Burundi mu mwaka wa 2016 umushikirangaje w'amagara y'abantu umufasoni Josiane Nijibere yagishikirije mu itangazo ryo kuri uno wa kabiri igerekereza 25 ukwezi kwa kane.
Malaria ni indwara irajishinga amakungu. Umve na ibiharuro duhabwa n'ishyira hamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi yose OMS bitwereka ko abantu bashika 200,299 bahitanywe na malaria mu mwaka uheze w'2016, bakaba bagizwe ahanini n'abana bafise imyaka iri munsi y'5.
Ibyijana murengera byerekana ko malaria yabaye indanse mu Burundi, byibonekeza ku baje kwivuza mu mavuriro atandukanye mu gihugu nkuko bishikirizwa n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu. Ni nacyo gituma ubushikiranganji bwahavuye butangaza muri uno mwaka wa 2017 ko indwara ya malaria ari kiza
mu Burundi. Ibice bishika 60% by'abivuriza mu mavuriro babarwaye malaria. Abana bari munsi y'imyaka 5 nabo bagize ibice 55% by'abivuza iyo ndwara. Muti ibiharuro byari zifashe gute? Mu ndwi ya mbere y'umwaka w'2016 twari dufise ibiharuro by'abagwayi bangana 179,854. Ariko mu ndwi ya mbere y'umwaka w'2017 twaronse ibitigiri by'abarwayi bingana 232,764. Ivyo vyaciye bituma dutangariza abenegihugu n'amakungu ko malaria yabaye ikiza ngaha mu gihugu cyacu aho hari kwigenekerezo rya 13 ntarante umwaka w'ibihumbi 2017
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS rijejwe amagara y'abantu izo nzego uko ari zibiri zarateguriye hamwe umugambi wo kugwanya ico kiza ziwushikiriza abafasha nk'uko umushikiranganje nije imbere abivuga ariko mu kurindira avuga ko habaye harafatwa ingingo zihuta kugira ico kiza nikibandanye gitema gitongora
twaciye dushiraho umugwi ukurikirana ingene ibikorwa byo kugwanya ico kiza ca malaria biriko biragenda twaciye kandi twikora ku baganga dusanze dukorana ngaha mu bushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu kugira ngo tubarungike muri izo ntara twavuze kuja gufasha kuvura abenegihugu twararungitse kandi muri izo ntara zibangamiwe gusumba izindi abaja gufasha kwigisha abenegihugu kugira ngo bamenye inyifato bugira mu kwikingira indwara ya malaria
ibikorwa bimaze gukorwa mu kugwanya ikiza cha malaria byerekana ko kiriko kiragabanuka nkuko bivugwa na muganga Josiane Nijimbere
dufatiye ku ndwi igira 15 y'umwaka w'ibihumbi 2016 ibiharuro by'abagwayi ba malaria byangana ibihumbi 180 n'ijana na 45 kuri iyo ndwi nyene muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017 ibiharuro by'abagwayi bingana ibihumbi 149 796 ibyo biharuro bitwereka ko ingufu zidasanzwe turiko turakoresha zitotuma turangiza vuba iki kiza cha malaria hani wacu mu Burundi dutegerezwa kandi kuguma turondera uburyo hirya no hino kugira ngo intambwe tugeze ko tuyikomeze kongere dukwiragize hose ubuhinga bwo kugwanya no kuvura iyo ndwara ya malaria
umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu atera kama Barundi gukoresha neza imisegetera irimo imiti y'ici mibu itangwa na leta abajeje intwaro basabwa guhimiriza abo barongoye mu ntumbero yo kwerekana uruhara rw'umwe mu kugwanya malaria icivugo cy'uno mwaka ni dukora ibishoboka byose turandurane n'imizi malaria ibujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria leta y'u Rwanda yaboneyeho kuvuga ko malaria yagabanutseho kimwe cya kabiri mu gihugu asumuta kaburi yaduteguriye inkuru
Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko indwara ya malaria yagabanutseho 50% kuva abajyanama b'ubuzima batangiye kuvurira abaturage bose bafite ikibazo cya malaria mu midugudu yabo. Gahunda yatangijwe mu gihugu hose kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Dr. Mabre Mutuyumuremyi ushinzwe gahunda yo kuvura malaria muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko imibare igaragaza ko abantu bangana na 50% barwaye malaria bifashishije abajyanama b'ubuzima aho kugana ikigo nderabuzima. Uyu muganga avuga ko n'impfu zikomoka kuri iyi ndwara zagabanutseho 50%. Dr. Mabre Mutuyumuremyi yabwira Ijwi rya Amerika ko mu mezi abiri y'umwaka ushize wa 2016 abantu 157 bahitanywe n'indwara ya malaria ariko mu mezi abiri y'umwaka wa 2017 abantu 81 aribo bahitanywe n'iyi ndwara.
Bikozwe n'abajyanama b'ubuzima bituma bivuza hakiri kare ntihagire umuntu uremba cyangwa se ngo azahazwe na malaria ariko ikindi ni uko hashyizweho na gahunda yo kuvura ku buntu abantu batishoboye ikiciro cya mbere n'icya kabiri by'ubudehe ubungu bavurwa malaria ku buntu nta kiguzi batanze wagira ubwishingizi mu kwivuza utabugira uvurwa ku buntu mu gihugu hose
Radio rya Amerika ryasuye kamwe mu karere k'Ubugesera kaza ku mwanya wa mbere mu tubwarijwe na malaria maze twerekeza mu murenge wa Ntarama mu mudugudu wa Kingabo mu kagari ka Cyugaro umujyanama w'ubuzima Uwimana Letitia yari mu bikorwa byo kwakira umurwayi waje akekwaho ko yafashwe na malaria yari mu rugo iwe umurwayi twasanze yaganye umujyanama w'ubuzima yatangaje ko abajyanama w'ubuzima babegera ndetse babisanzuraho gukora abaturanyi babo
batwa biduguriro gutya ubutwe guhashya kuva dashya kurya bikananira ariko ubu burwayi bw'indwara ya malaria reka nongere nifashitishe bebe turaturage ibyiza by'uyu rero ni uko isaha n'isaha tuzakatwitaho tutagombye kujya kwa muganga ntiwaba warembeye no mu rugo tukamuhamagara tuba dufite nomero ze wananiwe guhaguruka kugenda akaza akakuvurira mu rugo ukaryama mu rugo nta nubwo tuza ngo adusuzugure adufata nabi ntabwo twahagaruka.
Umujyanama w'ubuzima w'Imana Letitia yasobanurira Ijwi rya Amerika inzira baca ngo bavure umurwayi uje ubagana.
Mubonye ko mbanje kwambaraga fata tederi ariko aka gapimo mureba dushyiramo amaraso. Tuhashyiraho amaraso tugategereza iminota 20.
Ni ibintu ubona abaturage bayiyobotse
cyane barabyishimira kubera abari hafi nta matike abasaba kugenda kwa muganga kandi isaha n'isaha baziye nta utonda umurongo.
Ndabona iwawe hari nk'ibitaro, ndabona matora, ndabona
iyo bashe barembye barenze umwe. Hari igihe mfate matora imwe nkayishyira mu cyumba umwe akaba aryamye n'undi akaryama ahangaha, akabona igihe amaze kunywa imiti akacika intege akaryama, yamara kugira agatege agataha.
Umwanya umurwayi amarana n'umujyanama w'ubuzima ngi minota 20. Muri iyo minota 20 umurwayi yaramaze guhabwa igisubizo cye ndetse agirwa inama y'icyo agomba gukora.
Umurwayi nta malaria afite. Agira inama yo kwita ajya kuri centre de santé akajya kwivuza koho baba bafite n'ibipimo byinshi kakareba ikindi kintu yabarwaye.
Mukecuru rero usanze malaria bakekaga ntayo ufite, ubu biragenda bite?
Ubu ngubu ndashaka uburyo zajya kwa muganga nogere nifatisha ibizamini wenda haba harimo inzoka n'ubundi burwayi.
Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ku rwego rw'isi yo kurwanya malariya isaba ibihugu kurandura burundu indwara ya malariya. Ku ruhande rw'u Rwanda, muganga Mutuyumuremyi avuga ko nubwo bagerageza guhangana n'iyi ndwara ariko ikiri ikibazo ku gihugu.
Ntabwo twavuga ko ikibazo cya malariya cyakemutse, ariko ingamba zirimo zishyirwaho aho kugira ngo tubashe guhangana nacyo. Ntabwo rero twabako cyarangiye. U Rwanda ruracyangayikishwe na malaria, niyo mpamvu n'uyu munsi by'umwihariko twahariye uturere tuzahaye kurusha utundi kugira ngo tuganire n'abayobozi, tuganire n'abaturage kugira ngo tubamenyeshe by'umwihariko ko malaria ikiriho.
Umwaka ushize indwara ya malaria yari yabaye icyorezo kuko havugwaga abantu 4,000,000 barwaye malaria. Uyu mwaka abashinzwe iby'iyi ndwara bemeza ko abarwayi bazagabanuka ku buryo bugaragara bitewe n'impamvu nyinshi zashyizweho zishingiye mu gutanga inzitiramubu zigera kuri 4,000,000 ndetse no kwifashisha abajyanama b'ubuzima. Gahunda yo kwizihiza umunsi wo kurwanya indwara ya malaria mu Rwanda irabera mu karere ka Huye kuri uyu wa gatatu. Abaturage barwaye indwara bakazayivurwa ku buntu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ibyo rero byari iby'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria.
Kwigenekeye tujya 27 ukwezi kwa kane, imyaka 2 izobirumanye hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza kwa Petero Nkurunziza.
Fidelite ishatse arantanze, ariko mukanya icyo ashaka kubabwira nuko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu Burundi umenyesha ko impore iri migaruka mu Burundi. Nyine iyi impore yari yarahungabanijwe n'imidugararo ya politiki imaze imyaka 2. Iyo midugararo nayo yatewe no gusubira kwitoza kwa president Pierre Nkurunziza. Nguyu rero Fidelite ishatse arabaha ibindi bisobanuro.
Kwigenekeye tujya 27 ukwezi kwa kane, imyaka 2 izobirumanye hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza kwa Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Jean Baptiste baribonekeza arongoye CNDH amenyesha yuko ubu impo yari kwiragaruka.
Biraboneka ko igitigiri cy'abantu basiga ubuzima mvururunga ha ibujumbura canke ahandi caragabanutse cyane. Bwa mbere amabohero wa munsi ku munsi nka ibujumbura ugasanga ari abantu bashika 50 cyangwa 60 bafashwe. Biboneka ko rero igitigiri cy'abantu bafatwa ku munsi cagabanutse inshuro 4. Ikindi dufatira ko ni kitigiri cy'abantu batwitura bavuga ati umuntu wanje namubuze canke umuntu wanje yafashwe. Aco nyene biraboneka yuko ugiranije n'imyaka 2 iheze byagabanutse cyane.
Yamara aremeza ko umunsi iheze agataya kazi na muntu mu Burundi kahungabanye.
Muri imyaka 2 iheze turamaze guharura abantu bashika ku 720 bahitanywe n'izimvururu zihitiye kuva muri 2015 gushika mu 2016. Hariho n'abandi bagiye barasinzikarizwa igufa, hariho abahunze, hariho abagiye barafatwa bidaciye mu mategeko canke bagafungwa umwanya muremure bataburanishijwe.
Ibyo binyaro bitanzwe na CNDH bihushanye n'ibyagiye biratangwa mu vyegeranyo bitandukanye vy'amashyirahamwe mpuzamakungu ya kazi na muntu. Ahandi hibonekeza ubudasa bw'ibiharuro ni ku bitege by'impunzi z'Abarundi. Uwuserukiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU yemeje mu nama y'umutekano mu ndwi iheze ko Abarundi bahunze igihugu kuva mu mwaka 2015 gushika no mango bangana 800,000. Leta y'Uburundi yo yemeza ko ibitege by'abahunze ari 165,000. Muri izo mpunzi harimwo abari bahurikiye mashira hamwe tayegamye mu vya politike mbere muri yo mashira hamwe hari yashika kuri atanu yihagaritswe ayandi nayo yarafutswa burundu n'ubushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu mu vya mashira hamwe yagirizwa harimo kwifatikanya n'abashatse guhirika ubutegetsi kwa 13 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 kuri uyu wa kabiri igihe umugwi ujeje gatereka zina muntu mu Burundi CNDH wari kurashira ahabona imigabo n'imigambi yawo yo myaka iniri imbere bamwe bitavye iyo nama barabazwa nuko ayo mashira hamwe yahagaritswe ariko akabandanya akora. François Xavier Ndaruzaniye arongo ishira hamwe rigizere.
On sait qu'il y a des organisations qui ont été rayées de la liste des ONG locales.
Turazi ko ari amashira hamwe yakuwe ku rutonde rwa yakorera mu gihugu ariko abandanya akora ivyegeranyo bihungabanya by'agateka kazi na muntu. Ni vyegeranyo bitandukanye n'ibikorwa na CNDH. Twasanze amashira hamwe muze makungu akoresha ibyo vyegeranyo mu gusohora ivyegeranyo byayo kujanye n'ingena agateka kazi na muntu gahungabanya mu gihugu.
Pour produire leur rapport sur l'état de violation des droits de l'homme au Burundi.
Hagataho urongo uyu mugwe gatakazi na muntu mu namahinguza amateka yabagije umugwe CNDH kugishwa inama imbere y'uko ivyo vyegeranye bisohoka.
Alors je au moment de la production de ce rapport, je vous pose la question si CNDH a été consulté.
Igivyo vyegeranye byariko birakugwa nagomba ndababaze ko CNDH yabajijwe. Kugira ukuri ko ku rubuga rumenyekanye. Turumva ko imbonera fure arakagwe kabagizi banabi gushikaho umugwe wa wundi byemeza. Nani CNDH nta burenganzira ifise bwo kuvuga ko ivyo vyegeranye ari ibinyoma.
Vous n'avez pas droit de dire ce rapport est mensonger.
Jean-Baptiste Baribonekeza arongoye CNDH yishuye ko bishika bakabazwa n'abanyene gukora ivyo vyegeranyo ingenje gatakazi na muntu zifashe ariko yemeza ko hari gihe usanga ibiri mu cegeranyo bitandukanye n'ivyo abo muri CNDH bashikirije nayo ku kibazo kimbonera kure muri CNDH ntibashigikiye bazita inkozi z'ibibi.
Ndabona ivyegeranyo bivuga ko imbonerakure zahagaritse abantu kubwanje no kwitiranya. Ico nakwemeza ni kuvuga ko imbonerakure zijejwe ibikorwa by'ihohoterwa.
Kuva mu kwezi kwa gatanu mwaka 2015 gushika no mango leta y'u Burundi hamwe namwe mashirahamwe atabigamye vya politika kubera mu gihugu bamwe bariko bariyamiriza ivyegeranyo bisohogwa n'amashirahamwe mpuzamakungu kubijanye no kugena gato y'akazi na muntu kifashe mu Burundi. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, ico gi Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi kinyarwanda turi kuri internet radio yacu vewa.com. Mu Bufaransa nk'uko mubizi abaturage baritegura ikiciro cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu giteganijwe ku itariki ya 7 y'ukwezi gutaha kwa gatanu. Iki kiciro kizakiranura abakandida babiri ba mbere Emmanuel Macron na Marine Le Pen bavuye muri 11 mu kiciro cya mbere cyabaye ejo bundi ku cyumweru. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yaganiriye na Gracien Rukindikiza ukomoka mu Burundi akaba umwe mu bantu bari mu bayobozi bitora mu mujyi witwa Lachan. Yamubajije ingamba yabonye abatoye ku cyumweru bashyiraga imbere. Tubatega amatwi.
Icya mbere cy'umubyo uvuga nuko ayo matora yagizwe nuko abantu batari bazi neza icyo batora. Nibamenyesha yuko hari abaza baje gutora bataratora neza batazi neza icyo baza gutora. Hanyuma ikindi kintu umuntu yovuga ni uko abanyagihugu bagombye kwikura ko imigambwe yari isanzwe izwi rwose abasosiyaliste n'abarepublikain ibyo bita mu Bufaransa gauche na droite bagomba kuzana abandi bantu bashasha. Nicyo gituma baza bagurondera wumva yuko abo bagana yari Macron canke Mélenchon canke Marine Le Pen. Urumva yuko Abafaransa bari banyotewe rwose ihinduka yuko abantu bamwe batwara bumva.
Ikigaragaza ubu ngubu ni uko mu bakandida babiri bari imbere aribo Emmanuel Macron na Marine Le Pen aribo baziyamamaza ku matora mu kwezi kwa gutaha kwa gatanu ku itariki ya 7. Murebye tuvuge nka Emmanuel Macron, icyo mwumva yahindura kuri politiki y'Ubufaransa ni iki mwatubwira?
Icyo nubatangaza ni uko n'abatoye bose Emmanuel Macron batazi neza programa yiwe kuko yamye atavuga neza gatomora avuga ngo azofutora bimwe bya gauche bimwe bya za droite imvugo yiwe ni tomoye n'umuntu avuga ati je ndemeye ibi agashura kamera n'ibindi bidasa icyo azohindura ko abantu benshi mu Faransa barabyibaza ati ntacyo tubona neza kuko benshi babona ko inyuma yiwe hariho abagabo babiri ari umuntu yitwa Jacques Attali yamye ari kumwe n'abantu batwaye ba Mitterrand ba Hollande hanyuma hakongera akaba na President François Hollande yagumye araba cyane cyane nkuko urabona ko muraba nk'uyo bari umwana wiwe n'umuhungu wiwe nico gituma rero yamahinduka abanyagihugu biyumviriye agoye ko azoboneka azobe abandanya bya bindi byari bihasanzwe nico biratangaza kubona abafaransa ingene bagomba bamutoye kandi batazi ni programa yiwe
none se mwareba Marine Le Pen we icyo mwumva ashobora kubahindura aramutsatowe niki mwatubwira
ico nubwo nuko Marine Le Pen uranze na Macron icyo badahuriye ko nuko Macron agomba kugundanya ibyahahora Marine Le Pen nawe arafite imvugo avuga mbere igomba kumera nk'iya Mélenchon aravuga yuko Ubufaransa bwokwigunga bukaba uronka independence kuri kuraya cyangwa ku bindi bya euro hanyuma ikindi avuga nuko uburavye ibyumviro by'ibyo bya gauche ibyo kuvugira abantu bato bato abimizi abantu bafora amahinguriro icyo byumviro bisigaye rwose biri kwa Marine Le Pen hamwe n'abantu kwa Mélenchon ugacibona rero ko benshi biyumvira ati Marine Le Pen aje hari ibyo yohindura kandi bindi nabyo harimo n'abafaransa bavuga bati ikibanza cyacu kiratwagwa n'abantu b'abanyamahanga yuramukaje Marine Le Pen yuca baka ubwo buzi akaguha twebwe mbwa nuko bibagira yuko abanyamahanga babatse ubuzi canke bakagenda haca babura abantu babandanye bagura bya bintu byagugwa ubutunzi bw'Ubufaransa bugaca bukoroka rwose urumva yuko abafaransa ubu bari mayira abiri adahuye kandi agoye rwose kubona Macron na Le Pen ari ngo azotorwamo kandi inzira zabo zidatomoye
murebye ku banyafurika baraho mu Bufaransa umukandida mubona bashyize imbere uwo mubona wahindura politiki y'Ubufaransa ku mugabane wa Afurika ninde muri abo bombi
muri abo babiri umukandida abanyafurika barashigikira ni Macron biraboneka mbere no kuva na Karemi we benshi bashigikiye kubera kuko nta byinshi agomba guhindura kandi muri ibuke byavuze muri Algerie uvuga yuko Abafaransa ubukoloni bwagize ari nk'uko ibyabaye crime contre l'humanité kugwanya ikiremwa cya muntu urumva bene ibyo bavuga ati uyu muntu asanzwe gutandukanya rwose n'imvugo yari hasanzwe bibingira yuko azohindura ibintu byinshi muri Afurika umugabo nuko bibagira yuko abari inyuma ya Hollande abari bakiri inyuma ya Macron cyane cyane umuntu by'ibyumviro bikomeye yerewe yitwa Jacques Attali
Radio Ijwi rya Amerika inkuru mu magambo make
Amakuru twabwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibutse no munsi umunsi w'icyibutso cy'ihonyabwoko ryakorewe abayahudi mu ijambo yashikirije no munsi kuwa kabiri Washington DC. Twabwiye ko Korea ya Ruguru yahimbaje no munsi kuwa kabiri imyaka 85 irangiye ishizeho igisirikare cyayo ibirori byaranzwe n'imyemenyerezo ya gisirikare ikoresheje insoro z'ukuri mu gisagara kirimo ikivuko cya Mosam mu buseruko bw'igihugu. Twabwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye kwiyemeza no munsi kuwa kabiri ko azokuba ku ruhome ku rubibe rw'igihugu cya Mexique kugira azibira abarondera kuza kugerera ku butaka bwa Amerika mu buryo budaciye mu mategeko. Twabwiye ko abantu 20 benshi muri bo bafasoni bapfuye igihe ubwato bw'ibiti barimwo bwibira mu gice cegereye hafi ibahari cyo hagati mu gihugu cya Senegal kigenderwa cyane n'ingenzi.
Nshuti zacu rero turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi muri aya makuru mugejejweho na Fidele Niyongabo n'abanyamakuru bacu bo mu karere k'ibiyaga bigari. Ku buhanga bw'ibyuma hari Kimenyi Innocent nabo kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Mukomeze rero mugubwe neza na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Murakarama.